Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'Isatu wa Kaburungu Radio Yacu wa Kaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Unikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire ibintu Burundi bumaze kurangura kuva Buronse intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 1961. Turabira hamwe kandi n'abatumire bimwe mu bintu byoba byaratumye ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bitashoboye gukura akarusho mu ntsinzi yo kwigobotora abakoloni kugira ngo bibonereho gutsimbataza ubwigenge nyakuri burimwo kwigenda ko aho kuzera inze kubijanye n'ifashanyo mu bisata bitandukanye. Abatumire bacu mu kiganiro cy'umunsi ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olukoma rigwanya iturire no kunyereza umutungo w'igihugu. Muraho mushikana Gabriel Rufyiri.
Maro neza mushikana he mu gihugu cya Burundi.
Murakomengaho.
Ego turakomeye, turaramukije kandi nabo tusangira ikiyago hamwe nabo n'abari baradukurikirana.
Ni byiza cyane rwose tuzaba turi kumwe kandi na Eric Nsengimana. Mukanya araboneka akabarongoye ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka AJAP Africaine. Mu kurindira rero mushyantahe Rufyiri, reka n'imbere yaho reka dutangure twifurize Abarundi ku mwaka bigina imyaka 61 irangiye Burundi bwose intayo kwikukira. Reka twifatanye kandi n'abanyarwanda kuri uyu munsi bahimbaza umunsi wo kwibohora ku mwaka ugira 2019 hamwe no kuntahe yo kwikukira. Turifatanije kandi n'abanyamerika aho bari bose mu kwigina imyaka 2017 irangiye Amerika itangaje ubwigenge bwayo. Reka rero garuka kumwebwe mushyantahe Gabriel Rufyiri. Ku munsi wa gatandatu Burundi bwahimbaje imyaka 61 irangiye urunsi ntahe yo kwikukira. Uyu munsi wagenze neza?
Ego aho tugeza jewe nari natumiwe kuduga igitega mugabo ntababeshe narabuze igitoro kubera ko nagiye, ariko natiye nja mu gisagara cya Bujumbura hafi hasi hadasari igitoro cyinshi. Mu gisagara cya Bujumbura rero aho twari turi ni kuri abantu barawuhimbaje ama n'igitega ahabera ibirori nyamukuru naho ni barawuhimbaje abashoboye gushikayo. Ariko rero tuvuga ko muri rusange Abarundi bawuhimbaje neza kandi barifuza rwose kwamura ivyamwa sinayo kwikukira.
Ivyamwa vyo kwikukira haraheze rero nkuko twabivuze imyaka 61 nashaka mutubwire ku bwanyu ibintu nk'u Burundi bwashoboye kurangura ni ibihe muri rusange.
nibaza ko nohera kucivugo umuntu yigeze gutwara ubufaransa yitwa De Gaulle. Charles De Gaulle niwe yavuze ijambo ye avuga ati, yakivuze mu gifaransa, avuga ati sans indépendance économique il n'y a plus d'indépendance tout court. Murumva neza yuko ahashatse kuvuga, yashatse kuvuga yuko igihe atakwidegembya kwicukira mu by'ubutunzi bihari mu gihugu nta kwinjira kuba kuhari, niko yavuze. Rero jewe ndemeranya nawe cyane yuko iyo umuntu atarigenga mu by'ubutunzi kuvuga ngo warikukiye biba bisa na bya bindi by'imafu ibona umwotsi uri kurafumba hariya kifata ikigori ikota k'umwotsi mugabo idashobora gushyikira umuriro. Twebwe rero natwe jewe mfata igihugu cy'u Burundi ntushobora kuvuga ko twikukiye mu buryo teoriki ingene tuvuga mu buryo bwitwa ko budafadika muga mu buryo bufadika niko turikukira na gatoya kuko ndafise imvo ya mbere mbona ko tutarikukira kuva rwa Gasore abansi b'u Burundi bamugandaguye haki habura ikintu cy'uburongozi mu Burundi kuva icyo gihe
Ego me mushikana Gabriel Rufyiri munkundiye izo mvotura zigakwa ku mukanya ariko nagomba mpeli kaze kandi uwundi munywanyi Eric Sengiyu Eric mwingaho natwumva
Ego ndabumva
ni byiza cyane rwose nashaka turiko tuvuga cyane cyane ku myaka 61 irangiye Burundi bwose intayo yo kwikukira nashaka niba mwarakurikiranye ibirori igitega mutubwire ukuntu byari bifashe
ibirori igitega byari bihimbaye nkuko byama bihimbazwa nuko byari bitekanijwe byagenze neza uko byatanguye byatanguriye ku mwanya biherera ku mwanya wategekanijwe watanzwe na protocole data kandi byari bihimbaye cyane rwose abanyagihugu bari bazitabye ku bwinshi ndetse n'abanyamahanga bari baje kwifatikanya n'abarundi
ni byiza cyane rwose tugarutse kuri mwebwe umushyantahe Gabriel Firimo ariko muravuga zimwe mu ntambamyi zatumye u Burundi budashikira ubwigenge mu byerekeye ubutunzi duga ku ijambo Gabriel Matumba
agandaguwe mu Burundi hake hari ibintu bita inyuganyuga by'uburongozi bubona kure ku buryo abatwaye Burundi kuva inyuma ya Gasore babaye abantu bamimazugiye bamhinga yanje bashara batubagane abo amazina yose ashoboka abo bantu bagumye bagira ku buryo mugiye kuraba kuva mu 1962 kugushika ikatungira mu 2015 niho ikomeye yabaye buri myaka cumi haba hariho ibiza no twita de krize haba hari ibiza. Ibyo rero ni ingaruka mbi by'uburongozi butari bwo. Ibyo rero ni ikintu tugomba gukosora cyane nyamba by'ukuri abari twifuza gushakura ikigira kabiri ni ingaruka mbi na cyone ni uko abarundi cyane cyane abagiye batwara Burundi kuva baguma babona akabi inyuma y'urugo ntibigera biyumvira yuko mu gihugu iwacu hari akabi ariko akabi baguma bagashyira ku bakoroni. Narayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ijambo yashyikirije kuko yaravuze yuko rimwe na rimwe na twebwe dushaka kujya turafata amakosa tutashyira ku bandi. Ibyo nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kuko nicyo twita prise de conscience yaravuze yabivuze ngo dushyirishe agatima mpembero turabe aho tugeze nyuma y'imyaka itatu mu gitaratu n'umwe ibi rero ababivuga cyangwa se abanyepolitiki bibagira yuko n'igihugu cy'ububirigi cyakoronije u Burundi nacyo cyabaye okupe n'ibihugu birenga bitatu ububirigi bwarakandamijwe na Autriche burakandamijwa na Espanye burakandamijwa n'Ubufaransa n'ibindi n'ibindi murumva rero yuko kuretse n'icyo cy'ububirigi muri Afurika n'ubuha byose kiretse icyo byarakandamijwe ibihugu bya Aziya Amerika byose byarakandamijwe mugabo ntitwigera twumva mu majambo yabo imitwe yose bari kwicira baguma bavuga bavuga Ubwongereza bavuga Espanye bavuga n'abayeka he mu Burundi sinzi nene cyabaye pe mugabo Imana ikime ku mukuru w'igihugu ahari uno munsi yatanguye kumva ko ibyo bintu bidusubiza inyuma kuri ibyo bintu izo nizo ngaruka mbi mbona zihambaye cyane twagize mu gihugu cyacu aho tutagomba kubyegereka kimwe twita mu Gifaransa na Nigeria
yego muravuze muravuze ko intamba mizabwe hari ni kubiza eka ibiza bikewe n'abantu hamwe n'ubutegetsi bubi Eric Seimana nagira mutubwire namwe ibintu mubona ko Uburundi bwashoboye kurangura muri imyaka 61 iheze buronse intayo kwikokira
ikibazo ntacyo numvise neza
mutubwire ibintu mwibaza ko byashoboye kurangurwa n'u Burundi kuva buronse intayo kwikukira mu myaka 61 irangiye
murakoze cyane ibyaranguwe n'idishe ntaho bisubiramo ngo abivuge nuko ubwo u Burundi bwagiye buca mu ngorane zitandukanye murabona ko hashoboye kuba amabarabara atari makeya yarubatswe muri iyi myaka 61 amashure arubakwa ariko ibyo tukabifatira cyane cyane novuga muri imyaka 15 iheze kubera ko niho honyene naho hagiye haraba ihungabanywa novuga ry'inzego naho nyene niho honyene abarundi bashoboye kwicara na gatoya bakaronka icyo bashobora gukora sino kuva Uburundi bwikukiye hagiye haraba ingorane zitandukanye abarundi barahunga abandi barangazwa abandi baricwa abandi barafungwa abandi baterwa mu ibarabara bagiye bahura n'ibibazo bikomeye bitashobora kubaha umwanya wo kugira icyo bakoze kiboneka ku gihugu cyabo n'ababa bashaka kubikora nabo nyene baraturatujwe hanyuma kandi nk'uko mugenzi wanjye arabivuga ngo baguma bavuga ngo ntuze ngo abakoroni gute abakoroni nibaza ko muri ibyo bihugu bindi ariko aravuga ko byakoronije abandi nabo nyine babaye koronize ntibabandanije babakoroniza mugabo twebwe ububirigi bwaradukoronije babandanya budukoroniza n'uno munsi babandanya baturiko ntibashatse kuturekura ngo twigenge kuko ibihugu murabona nk'ibyakoronijwe n'abongereza barabigishije inyene biteza imbere barabareka ariko abakoronijwe n'abafaransa n'uno munsi bashaka kuguma bafashe mu kwa nk'abana babo
yego me uruhara rw'abarundi muri ibyo
n'ibibazo mwarimo bajije ariko nariko ndavuga ingorane nariko ndavuga ibyaranguwe murabona ko atari bikeya uno munsi ku makomine yose agize u Burundi umuntu arashobora kuronka ishuri ashobora kuyigamwo mu mwaka w'amashuri yisumbuye cyangwa mu mwaka wa primere akaronka aho yiga bitagoranye tukizera ko no mu minsi amashuri ya kaminuza azoba yakwiye hose ubu murabona ko dufise amashuri ya kaminuza mu ntara zikeya nka zine gusa mu Burundi n'ahandi biriko biragenda neza amabarabara intara nta ntara n'imwe ushaka gushikamwo udashobora kujamwo ibyo siko byamye ubwa mbere hanyuma kandi mu bijyanye n'intwaro ibereye ibintu byinshi byaranaguwe harajaho inzego z'igihugu harajaho inzego z'igipolisi n'igisirikare eka hariho byinshi
byaranguwe ibintu itagenze neza aravuga n'imvo mu kanya namwe ndabaha kanya muvu mutubwire imvo mwibaza zatumye nk'u Burundi cyo kimwe n'ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bidashikira ubwigenge mu byerekeye ubutunzi ariko imbere yaho reka ijambo Leon Tarsis Nyombyi uri ngaho
kumva
muri hega tarsisa nyombe
je mere mugutse amara mu gisagara cha Rirongwe
ni byiza cyane gose murafikiye bazo na sikimbiro turi kumwe n'abatumye babiri
ego deno kuvuga kuri bijanye no kuvuga ku Burundi butari ataho buri igeza ufatiye igeze ikukiriye ko hano hano abantu bose tubahiye henda ko cyane uje umwana kugira uzomenye ko amusohoye ugusohora umwana umusigira uramuhanye mbere isufuriya imari isahani ukamubwira ati ndakura urugo rushasha cyangwa ndaguhaye ibindi bintu bizotuma ubaho mugabo twebwe mu Burundi abantu badukoronije nta kintu na kimwe badusigiye twokwerekana akarwe mu gusa ya Tanzania barasizeho barabaraga indarayi barasiga izindi nyubako nubwo bashobora kuvuga ati izi ndarayi izi nyubako zubatswe ku bakoroni cyangwa zakozwe mu gihe twariko turakoronizwa n'abanaka no gukoramo nyine keretse ko mu nyuma hagiye kuja bakoronizwe n'ubwongereza bari bakoronijwe niyo kugira ngo dukoroniza ariko bubiri cyangwa yaremanye ariko mu Burundi nta kintu na kimwe cyitwa ko cyashyizwe n'abakoroni kihari mugabo ugiye kuraba uwo Burundi bugeze umuntu avuga ko Burundi utari kumukira aracari nta ngira ngo sinzi ko mu Burundi yobashika azogenda arabe izi nyubako nyinshi dufise keretse nk'ishuri ngira kaminuza ryayikiriri niyo twavuga ko wo basa n'abadusigaye yonyine nayo bisigaye byose nibyo biri mu maboko y'abarundi
ego me murakoze Leon Tarsis Nyonzi mugabo nibaza ko gushika ubu mu batumire atanu aravuga ko Burundi butikukiye nta numwe arabivuga gushika ubu ariko reka ijambo Gabriel Rufyiri yavuze ko atemera ko abantu bata amakosa ku bakoloni akaba arivyo namwe muri komunagi ariko twibwe inshu abaha tuga ku ijambo mushyira nahe Gabriel Rufyiri hanyuma telefone nta kuntu wopunguza wogabanya volume ko irimo ibintu byo mirikana nabi mushyira nahe Gabriel Rufyiri tuga ku ijambo ego
ikintu kijyanye no kwikukira navuze nitangura yuko atari Burundi bwonyine byakoronijwe nta byose kwisi usanga byarabaye koronijwe mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ariko umuntu adashoboye kudevelopa icyo bita resiliyanse adashoboye kwiyubaka kujya muri logike yo kwiyubaka kugira ngo yikukire biragora aguma abona kabi nyuma y'urugo rwe umujyongera agenda ntera imbere sinibaza yuko
mushyira nahe Gabriel ndumva telefone yawe itameze neza gatoyi ushyire hasi telefone asubira gutelefone mu kanya uwo turiko turakora ngaha mu kurinjya rero reka duhe ijambo Eric Nsengimana tubwire nawe nyine ibintu abona byo wabimeze nk'intambamyi byo wabitashoboye guha karyo Burundi kugira ngo nabwo nyine nk'ibintu bihugu byinshi byo bikiri mu zya majambere butembere cyane rwose mu byerekeye ubutunzi ya ika imbozo bari zihe Gabriel yavuze ubutetsi bubi bwagiye bakurikirana yavuze ibyo yise ibiza abwo harimo amakudeta indyane za moko n'ibindi kubwanyu imvo zatumye Burundi butabandanya cyane rwose mu nzira y'iterambere ni nkize
ikintu cya mbere cyatumye Burundi butabandanya mu nzira mbere nuko Burundi bwari Burundi hanyuma abantu ze la Belgique igashaka ko n'Ubufaransa bakorera kuri programme zabo so nibijanye na nico no kwita intumbero y'igihugu aribo bari mu bategura ingene igihugu cyotunganywa kandi bari bafite n'ijambo rinini ya kubera ko ibijanye n'amafaranga Burundi buzokoresha bategerezwa kuyemera cyangwa bakayahakana murabizi ko umuntu afise ko novuga ingufu mu bijanye n'amafaranga ntiwashobora kuyigenga ni nacyo gituma mwabona iyo hageze igihe bagasha aragira umutegetsi avuga ati reka dushake kube tube abarundi ibintu tubihindure haze demokrasi nka ntunze nka uyu ndadaye Melchioro yaraje aje avuga ati ubu tugomba ko abarundi bigenga by'ukuri bashobore kugira bashobore kunywana bishyire bizane mwarabonye ko baciye bamugandagura kandi ntihabe n'icyamira kubera ko ntiyarashyigikiwe kandi abari bafise novuga batoto komandema kugira batware barabo bakoroni nyene bakoronije bagumye bari hafi Burundi kandi mu kuba hafi Burundi ntabwo bari hafi ngo bariko barabufasha kugira bushobore gutera imbere ahubwo hari mu ntumbero yuko bakora ibyo bashaka bagakoresha Burundi icyo bifuza ni ingorane ya mbere yatanguye guhagarikira ngaho kubera ko ibijyanye n'amafaranga byose baba aribo babifise no kuvuga Burundi ntibwigeze bwigenga cyane mu bijyanye n'ubutunzi barige barateye imbere twariteye imbere turashika ku ntambwe yo kuvuga ngo politike macanye mu bijyanye na politike ngo turarose ntayo kwikukira ubu nitwe tugiye gufata irya mbere ariko mu bijyanye n'ubutunzi barabugumya baguma batwereka ko ibintu byose dutegerezwa gukora dutegerezwa kubanza kubasaba impanuro bategerezwa kubanza kubyemeza kandi no gushika n'ubu muri 2015 niho abarundi bagiye kuvuga bati oya dushobora kuguma tuvuga ngo tuzokorera ku mahera y'umunyamahanga reka tugire twebwe abarundi tudevelope esprit y'ugukora nk'abarundi twumve ko muri make dufite dushobora kugira icyo dukoreye igihugu cyacu dutunganye amatora atabandi bantu barimwo abashaka baze badushyigikire abadashatse bareke mugabo Burundi
bubandane
ikomeye cyane rwose yatumye Uburundi busubira inyuma
mushena Gabriel Fili mushena Leon Tarsis Nyonzi eka na Eric nkuko tubyumvise bose basa n'abashaka amakosa ku bantu bakoronije Uburundi mu bijyanye n'ukuntu Burundi gushika ubu butarashobora gushika ku ntambwe bwari kuba bushitse ko iyo hataba izo mvu zose mwebwe ibyo mu bivuga kwe
nababwiye imvo ituma sinzi ko ubwambere nababwira ingene ibintu bimeze uno munsi mu bijyanye n'ubutunzi Uburundi nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi umwana umurundi aronka amadorari angana $308 mu mwaka no kuvuga aronka munsi y'idorari imwe ku munsi igihugu bice birenga 72 by'abarundi bari munsi y'urugero rw'ubukene wemewe ibyo rero ni ingaruka mbi mu bisanzwe z'uburongozi twebwe nababwiye yuko kuva kwa gasore agandaguwe bunyamaswa n'abasi b'u Burundi igihugu cyace kijya kiburi ikintu bita uburongozi nyabwo bubona kure icyo nico twomenya uko bigenda kose kuko ibyo kuvuga hari abantu bavuga Eric jewe ndamwumva namugezaje ndamwumva hariho imvugo ya politike iri mwa kino gihugu cyacu cukurondera yuko abanyamahanga aribo bagereka ibibazo kuba tutaremera yuko ibibazo biri wacu kandi ibyo babona mu migambo bariko barashwana abaca bavuga ngo ni banaka mu mashyirahamwe bariko baca bavuga ngo ni banaka umuntu aguma yibaza abo banaka ingene umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umupfaso nakuze afise ubwenge amaze imyaka 63 ningahe yikukiye aguma avuga uwundi mugabo wundi ibyo bintu n'ukuri n'agatukisha ku gihugu kewe mvuga nti ikibazo cy'uburongozi kiri wacu ntikiri mu Bubiligi ntikiri mu Mbande ntikiri muri bariya nyamba ibihugu bya Aziya byose uno munsi byarashoboye kuba byarabaye koloniye hanyuma mugabo bikaba byashoboye kwikukira mu by'ubutunzi natwe ubwo birashoboka gusa nitubanze twumve ko tugomba gukora tumenda kurya tuize tubiri yakuya mwa kino gihugu cyacu abantu bashaka kurya badakoze abantu bashaka ibyo n'ibibazo bikomeye cyane
reka duhe ijambo undi munywanyi w'iradiyo hejuru y'amerika Maniraho Joseph muri neza
muri neza hejuru y'amerika
muraho murakomeye muri hega Joseph
Avuga na mani roho Joseph ndi burera mu majyaruguru Rwanda.
Ni nziza cyane rwose murafiki bazo mwafite cyumviro turiko tuvuga ku myaka 63 no muheze urundi gwikukiye Rwanda uyu munsi rwahimbaza munsi mukuru wo kwibohora tukaba tuko tuvuga kandi kujanye no kuronka ubwigenge ariko tukaba tuko tuvuga kandi ubwigenge mu byerekeye utunzi rwa kwijambo ikibazo cy'imbere
kibazo ngewe ngira baza urabona rino ibihugu byo mu karere byabonye ubwigenge nizihiza ubwigenge ako mbona urabugo bikomeye ubukoroni bukiriho kuko ni gute igihugu gifata umwanzuro kirukuye mu baturage imbere na leta ubwayo ako bira bihugu bikomeye bikabifatira ibihano nabona ubwo ari ubukoroni kandi buracyahari
murakoze Maniraho Joseph Mushena Eric singibana ikinyo cha Maniraho Joseph mu kivuga kwiki
avuga ngo ukoroni buracyahari mugabo nariko kandanya mvuga ko ubu ibintu biriko birahinduka nkuko mwabyumvise kuko muri leta barashobora gufata umwanzuro w'ibikorwa bazokora bakoresheje amahera nk'abarundi abarundi baratanguye kumenyera gutanga amakori bakamenya icyo akora abarundi batanguye kumenyera gutanga amatagisi ubahantu hose obere kila bitunganya neza kugira umuntu wese ashobore kuriha ashobore kwiteza imbere igihugu gitera imbere rero ibijyanye n'uko twaba tukiri mu bakoroni uyu munsi sinibaza ko ari ibyo kubera ko impinduka ni tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukubivamo ni nacyo gitumanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste ndayishimiye umunsi wo kwikukira yavuze ati mu kindi gihe cyo kwikukira bariko baravuga ati muzotondeka ingoma 60 na zingahe yavuze ati ni ugufata tugatangura novuga igice cya mbere gishasha gishasha kubera kugira ngo Uburundi butangure igikorwa cy'iterambere tuve muri ibyo zo kwiyumvira ngo baradukoronije abakoroni ngo bariko baraducinyiza uno munsi ntibakiducinyiza uno munsi abantu barize uno munsi dufite inzego z'igihugu atagitutu bazitera uno munsi tugira icyo twakwita cooperation ziganyaganya mu bihugu abatabyumva bose muraza kubibona ko batagira barabareka ushaka gakurikira ushaka kareka rero uno munsi twatanguye novuga intunze twatanguye faze nziza yo kugira ngo dushobore gufata igihugu cyacu dushobore kubandanya mu iterambere igihugu gitera imbere
Mushene Gabriel Rafiri kuba Burundi bwikukiye mu gihumbi 1962 intambwe ishimishije iramaze gushikwa ko nkuko tubyumvise kwa Erika Zeman
oya jwe nibaza yuko nababwiye ko mwakiro gihugu cyacu ikintu kidufise cingorana ku Burundi bwikuganisha cy'uburongozi na ingaruka mbi hamwe no zivuga sinzi ko tworamuka tuzi nyinshi mugabo nibaza ko twoja kucokorwa kugira ngo tubone neza hari byagiye birakogwa bagenzanje bavuze ngo bavuze yuko ngo bakorona cyangwa kimwe badusigiye jewe sinibaza ko ibyo bavuze ari byo dushaje guhere ku ikawa mu myaka yahera yari ihari mugabo umwimbo wayo waramanutse kugera ku bice 25% gusa none nabakoroni batumye iyo kawa ihera gutyo oyi kandi aribo bayizanye ikawa yazanywe n'abakoroni nyamba abo turi kumwe batabyibuka ndabibibutse kwitwa bimoko bariko baca amabarabara hari wavuze ngo nta kintu kimwe bigeze basiga amabarabara yose yaciwe ku makoroni ayandi nayo yasubiye gucibwa kuri bagaza ibyo nibaza ko abyibuka amahinguriro nta hinguriro na rimwe gihugu rirasubiye kubakwa atari harayubatse ku bakoroni
inayubatswe kuri bagaza nta rindi hinguye na rimwe igihugu ahubwo naye hari uno munsi ariko aratembagara mugende murabe ubuzima bwa Kojerko mugende murabe ubuzima bw'amahinguriro menshi menshi ayandi yarugaye murabizi na mwebwe rero ibyo twobwe hari ikindi kintu
icyokorwa mushiga ntahe Gabriel
sinzi ko bije yoba ayizi u Burundi buheranye amamiliyari darenga 400 hanyuma u Burundi byinjiza mu makori n'amatagisi miliyari 200 niyo biteze kuzogira ibi kuzorona ibi amamiliyari ashika hafi 100 azosabwa bakoroni nyene muri ko Eric ariko aravuga rero jewe nibaza yuko ntababesha urerure mugabe cyo shigikira kandi nemeza ni imvugo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu uba avuga ati ntidutsofa dusubiye kuvuga ngo abakoroni ijambo abakoroni yavuze ko abarundi badakwiye gusubira kubivuga tuguma tubagiriza
tubagiriza abakoroni
imenye
mukanya Eric Sigma nagira icyo bivuze ko ariko nagomba duha ijambo Leonard decisif niyo nkuru muraho
Plinga mwaramutse cyane niriwe ngaho muri Joseph cy'America ndongere ndamutse n'abatumire mwatumiye uyu munsi
barakumva mwiwe neza muri hega niyo nkuru
yego nuko mwitondero je ni kanyo nkuru Leonard vugana ndi mu gisagara cya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nabakurikiranye cyane nagira ubwa mbere neza abarundi basi ku imyaka 31 iheze twikukiye hanyuma nagiye ndumviriza na cyane cyane uko abo batumire bariko barabisigura imbere y'uko ndababaza ikibazo nagomba se n'utanga icyumviro cyanje yego niko u Burundi bwari kukiye turabibona mu by'intwaro ariko ntituvuga ngo tuba ari kukiye cyane mu by'ubutunzi nkuko iki kiganiro mwagitunganije na cyane cyane mu by'ubutunzi nashaka se n'ubaza akabazo gatoya mbega nk'abahinga babibona uku kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi kwikukiye mu bihugu mu butunzi ibangereranije na cyane cyane uko u Burundi bwari butunze mu bukoroni niko u Burundi butunze gutwarwa n'abarundi bangirire ukugereranya barabeho u Burundi bwari butunze cyane naho bwasubiye inyuma cyane
hanyuma kigira nabo batumire murakoze Leonard Zifa niyo nkuru Gabriel Rufyiri mu kanya gatoya cyane rwose mu munota umwe mu nyisho
sindabutebereza igihe cy'abakoroni ifaranga ry'ububiligi ryavunjwa ifaranga ry'u Burundi mugende mubaze abahinga b'iby'amafaranga barabibabwira amafaranga y'ababiligi n'amafaranga y'abarundi yasa n'ayangana kugera mu gihe kitari gito yagiye araduga atagaciro atagaciro uno munsi ifaranga rimwe ry'abanyaburaya ariryo ryavuye rifatwa n'iry'ababiligi rijamo ufite ifaranga rimwe ry'abanyaburaya usabwa hafi 400 y'amarundi icyo kimenyetso cyonyine nibaza ko mucamwumva icyo gisigura ukuvuga ko ibintu byonone ugomba kumenya igihugu tuje ariko gikenye urabisho cyita mu gifaransa le pouvoir d'achat ububasha bw'umunyagihugu mu bijyanye no kubaho kwa minsi yose ibyo rero nibaza yuko ikibazo baje kirahambaye cyane nibaza ko inyishu ndayitanze kandi yumvikana neza ifaranga ry'u Burundi icyo gihe ryangana n'iry'ububirigi mugabo uno munsi ifaranga rimwe ry'ibinyaburaya rivunje 400 y'amafaranga y'amarundi
Eric Singimana mugira icyo mubuze kuri icyo kibazo cya Leonard Sibif niyo nkuru hanyuma muce mugira ko no ku kibazo eka no ku kimbo cyashikirijwe na Gabriel kivuga ko tanyubako zabandanije kuduzwa no gusanwa amabarabara nk'uko byakorwa eka amahinguriro nk'uko byakorwa ku gihe cy'intwaro kava amahanga
ndagira ndabusabe aca mbwira ihinguriro rimwe ryubatswe kuva mwize byo gihe ariko aravuga ihinguriro rikomeye ry'igihugu nagira ndababwire aca avuga muntunge uno munsi n'amahinguriro yitwa ko ahari ntitugira ntidushobora kuronka ifana ntidushobora kuronka amazi ya kinju ntidushobora kuronka isukari urayerera ahantu hose na buseko yitwa ko yubatswe ariyo abapride ntidushobora kuronka isima ya buseko
duga ku ijambo mushyira na he Eric
murakoze cyane nkuko nawe nyine nagiye abivuga ibijyanye no kubura kw'ibintu nibaza ko bitajyanye no kubakwa zinama ahinguro yarubatswe nkuko bivuze useko yarubatswe fomi yarubatswe umwavu bawukura mu Burundi nta mwavu bakura hanze ni ihinguriro rikomeye rikora umwavu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma hariho n'ayandi mahinguriro menshi yagiye navuga mu gihugu hanyuma ku bijyanye no kuvuga ngo ntavana nta kinju amahinguriro akora amazi n'ibyo utanyoye kinju uranywa kandi utanyoyeka akandi uranywa akwavi utanyoye akwavi uranywa egreota makamba hari ingurero rikomeye rikora amazi gitwa egre water ku bijyanye nabyo no kubura icyo ni kibazo kijyanye n'iby'intwaro no gutunganya neza ibintu kugira ngo bishobore kuboneka no kuhashyira ingufu ku bijyanye n'ababijejwe kugira ngo bishobore kuboneka ngo nta sima nta icyo ni kibazo kijyanye n'abajejwe nyine kugira n'ikibazo kindi umuntu yo navuga mu butunganye ikindi kiganiro kugira ngo dushobore kugica hirya no hino turabe ni kubera iki ibyo bintu bitaboneka mukanatuma ko n'abajejwe amahinguriro bakavuga igituma bitaboneka ariko ko babyo ko ba amahinguriro yatubatswe ibyo sibyo amahinguriro yarubatswe amabarabara
navuze amahinguriro ya leta sosuma navuze ihinguriro rya leta rimwe ryubatswe rimwe atari za tembagaye
ari izatembagaye n'izubatswe hariho
kumabarabara
twagenda amasaha 12 kuva mu Cankuzo gushika i Bujumbura uno munsi n'urugendo rw'amasaha 6 ugeze i Bujumbura ibarabara iryo ryonyine n'akarorero keza ko hari ibarabara ryubatswe amabarabara menshi yarubatswe ntawe kuraba ati none se ibyo bintu byubatswe biriko bifatwa gute
reka twibutse ariko batwumviza ko bakumviza iradiyo hejuru y'Amerika Samiana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise undi munywanyi Sylvestre Habonimana muri neza Jahan humvikana mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro Sylvestre Habonimana muri hehe muri mugwamo gwinshi ariko raba koja ku ruhande hanyuma muri hehe
cyangwa kanje ku ruhande ano ateka ni
etoyi duka ku jambo ikibazo cy'umviro
ego hama twetwaje kuvuga yuko ubukoni mu rundi wacu ari nikimaya menya igikoni cy'igihari wabona n'ijambo umukuru w'igihugu yashyikirije gihari muzi twibuke ntayo kwikukira yanyu asaba yuko mu gisagara cya Gitega ko hoba bwashyizaho kashyira ikibutso kiranga yuko abadage bo bakoronije iyo ntera nyuma narifite
ego murakoze Sylvestre Habonimana ikiro cyuko abarundi bikonjwe cyo ni cyumviro cha Sylvestre Habonimana aha iwacu twebwe si ko tubibona eka n'abatumiri bacu kwa babiri baravuga ko hakiri ingorane mugabo bavuga ko bagikoronijwe nagomba tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Gabriel Rufiri mutubwire cyane cyane ibintu mubona ko byokorwa kugira ngo hakosorwe ibintu byose mwavuze intamba bizabaye eka ivonyisi mwazivuze imyaka hahe imyaka 10 y'u Burundi ukaja mu kaga haba kuryana hagati y'abanyagihugu haba amakudeta ibyo byose mwavuze ko byo byatesheje umurindi Burundi kugira ngo bushikire iterambere nyakuri ibintu ku bwanyu mubona byokorwa n'ibihe kugira ngo hakosorwe amakosa yose yakozwe muri kase nk'ibi
ibintu byokorwa n'ibintu bijya ubwa mbere no gushiraho ikintu bita intwari igendera ku mategeko kuko mwa kino gihugu cyacu kuva igihugu cikukira bamaze guca umutwe rwa gasore nabivuze aba udonye barundi bacamera ko gusindira hamwe kuburyo umuntu afite inguvu ari wacyumva ko yohonye urundi
mugabo ibirize kugendera gutwa ikize bita mu gifaransa etat de droit ni kibazo gikomeye cyane umuntu afite ubutegetsi wese aca yumva yuko mengo ni kibazo rero twifuza yuko icyokogwa ahantera kama abanyepolitike ihereye ku mugambi CNDD n'abawugize batwara bashireho amategeko bubaka amategeko ku buryo bagira ntuze abantu bajaho baje mu mategeko mugabo ntibabahinduka amategeko icyo kiri mu burongozi ni ikintu gikomeye cyane bubake a system mugabo ntibubake umuntu urumva turafise ukuntu twubaka umuprezida uyu uriya bubatse umuntu bubaka amategeko nicyo cyo kumatira ibyo bibazo kuko umuntu ntiyamaho umuntu arapfa akagenda ariko bubatse amategeko umuntu arapfa cyangwa akagenda ibintu bigaheza bikatumbera ariko ibintu ibyo cyo kintu twamara kubaka amategeko kandi tukazogira ama reforme politike ekonomike reforme administrative ni ukuvuga kuzana
muravuze
bijyanye n'intwaro
muravuze kubaka
ubundi abakaruru gasanzwe igipolisi cyarubatswe
muravuze kubaka umuntu no kubaka amategeko mudusigurire muduhe isiguro kugira ngo n'abatwumviriza bumve bategere neza ibyo muri ko muravuga
kubaka amategeko ni ukuvuga yuko bazana abahinga bakomeye cyane mu kubaka amategeko bagaca bubaka ikintu bita systeme politike ku buryo intwari ikora akazi kayo ubutungane bukora akazi kabwo inama y'amategeko ikora akazi kabwo hari ibihugu byinshi byabishoboye mugabo twebwe uno munsi biracyatugoye rwose kubaka amategeko rero barubaka amategeko ku buryo umuntu naho yorondera konona ibintu bigakunda kwa byonona kubera urwego rumwe rurameze muri muri Amerika murabibona murabona yuko ashobora kuza umuntu ashobora kurondera konona ibintu mugabo ingene sisiteme ya Amerika yubatse naho ari umuprezida agomba kubyonona hari urwego rumubuza ruti ibintu bishoboka mugabo twebwe iwacu usanga umuntu umwe ari watwara ibintu byose ubutungane ari watwara inama shingamateka n'ahatari igifo ngo inama shingamateka usanga
itigenga
ibyo rero nibaza yuko niwe ngo amategeko hagashyirwa n'uburongozi bwiza bizotuma dushobora gutera imbere mugabo rero abanyepolitike muri rusange ntibifuza kurekura abanyagihugu nabo ukuri umengo sinzi ibyo barimo mwiyumvire reka n'akaro gasaze kikandi kubona abantu batwara bashobora gutunganya ibirori by'igihugu bigacegwa amasaha abiri bigacegwa isaha ibyo bintu tukiri ngaho kiwe numva tukiri inyuma cyane cyane rwose mwiyumvire ibirori by'igihugu byatunganyije bigacegwa amasaha abiri ibyo ni ibintu tugomba gukora ku buryo atamunsi atavuga n'umwe muri leta bashobora gucegwa n'abandi bantu basanzwe
mukanya mushanahe Eric Simana namwe turaho akaryo ko kugira ngo mugire ico muvuze ku bintu byo kwagwa kugira ngo amakosa yo yarakozwe muri kahise zamvu zitandukanye mwashiriza kugira ngo mugire ico mutubwiye ko vyari ku bintu byo kwagwa ariko imbere yaho reka ijambo Abdul Hamid Nyandwi muraho muri hega Nyandwi
je muri umwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko nsanzwe mba mu Kayanza mu ntara ya Kayanza
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite ibintu turi kumwe n'umushinganahe Gabriel Rusiri tukaba turi kumwe n'umushinganahe Eric Sengimana duga ku ijambo ikibazo kimbuye
ndashije kwanza ikibazo hanyuma nkagira n'ibyiyumviro bishika nka bibiri ikibazo cya mbere mbaza ndeba ndabaza ati burya ibihugu vyo muri Afrika hoba hari bwagere yuko twikukira mu gihe twagwanira nta yo kwikukira ndabaza hoba hari bwagere hanyuma ikindi nacyo jewe ndavye nko mu bihugu byinshi bya Afrika aho mperereye nkara nko mu Burundi aho mperereye ndabona icambere cyocyo cukishega cukikedigize ubukene tutabyikukira mu bijyanye n'umutungo ndabona yuko umengo biracyagoye cya mbere ni uko amaleta hariyo banza kuraba uburyo ateza imbere ibisata bijyanye n'ubutunzi ukubaho kw'abanyagihugu hanyuma ikigira kabiri ni uko abategetsi na cyane cyane usanga iyo bashyitse ku butegetsi baca bakumira bagenzi babo ugasanga hari himigikana k'abanyagihugu ibayeho nabi abanyagihugu rero babayeho nabi ico usanga muri vya bintu bigenda kwifukira muri ivyo bihugu umengo biracyari impingi iracyari ndende kuri bo enacho gituma twasaba na cyane cyane amareta bari ku butegetsi ibintu byo gukumirana gukumira barundi bagenzi cyangwa abanyagihugu bagenzi babo yuko banza kubihagarika cyangwa bagasenyera ku mugozi umwe.
Murakoze Abdul Hamid Nyandwi mu kanya ndasaba abashinga ntawe bagira icyo bavuze kuri ibi bibazo bitatu bishyirije ariko reka duhe kandi n'ijambo nk'undi bunywanyi ishaha atuye Imana muraho ishaha ishaha muratwumva
yego ndabumva
muri hehe
tumusaga kajumbura
ni byiza murafite ikibazo murafite icyumviye
yego ko bijanye no kwikukira ubwo igihugu hari hageze ko kikukira kuko atuma yageze kujya yenda ibihugu byose byagiye biraraba ati no byageze ko kikukira kandi yagira ngo binatu no kwikukira ikimba kare ikintu gice kiba mu myaka itatu cyo kiba cyuzurwa nyine ni cyangwa umuntu agenda buke kuko bujya yabugera batumye abako ni badukoroneza ariho n'ubuhuwa abiyumvira nuko nk'ubyo byokunda nibo bantu tuzahanga nabo babona akantu gatoya kageze neza mu gihugu cy'Uburundi kugira ngo bakavuge bavuga gusa akantu kabaye nabi icyo gituma rero tujya kwifungira ari kugenda buke buke amagazi yacu akazoshika tujya kugenda buke buke tugiye cyane ubundi tukongera tubishyira ku mitwe tukongera tubishyira ko ubwo nyine icyumba cyanjye ni icyo.
Murakoze Richard Hatunimana reka Gabriel Sirimu gicho muvuze ko byashikirijwe na Abdul Hamid Nyandwi agira ati rega hari bwagire ko ibyo bihugu byinshi byikukira ibyo tubona harimo n'u Burundi akaba kandi yabajije ikintu kibazo avuga ko mu gihe cyose igihugu kigisega ni ijambo yakoresheje ubutunzi bw'igihugu butigenga budatsimbataye byo kumara ikibazo yavuga kandi ikibazo cy'abategetsi bakumira abandi duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose mu matumwe mushyira mu
ijambo ibyo bibiri byanyu mu bwiza cyane ndabivuga kuko turabihurije ko ni ukuri turabihurije ko nta nibyo nagumye mvuga ubundi byo nagira mvuge ugisega ukireka amaboko kuvuga ngo wari kukiye umuntu aba ariko arihenda twari kukiye nibyo kuko nta tukibona za gutegeka ngaha mugabo nibaza yuko ikibazo kiri iwacu no munsi hanyuma rero yabajije ikibazo ati mbega twumvuga ko twiku hari bwagere ko twikukira ahubwo jewe novuga ntitwari twaratebye imyaka twatwawe gufuni na buhoro twari twaratebye uti kubera iki mbega imbere yuko u Burundi abaza abadagi baza haba mu nyuma hakaza ababirigi barabwa na nasiyonzini jewe nibaza neza yuko u Burundi bwari butwawe ku cyami uravye ingene ntari rugamba yatwaye u Burundi ukaraba ukungene mwezi gisaba yatwaye u Burundi n'abandi bantu batari bake byaragaragara yuko muri kijya gihe twarimwe cyaraboneka neza ku Burundi bwari butwawe neza ibyo yego nibyo ntihabura ibibazo mugabo ushari icyo gihe nyene rero burya ibintu bijanye n'uburongozi si ibintu umuntu yiga mu ishuri ibintu umuntu avukana mu ishuri gusa umuntu agenda kubibagarira neza kuko uburongozi si byo ibiharo birafise n'ibindi bya siyansi birafise ibyo bijejwe birabwa mugabo ibintu ngozi kenshi ba mu muntu nicyo gituma nibaza neza yuko n'abantu bashobora gutwara kandi bigakunda ko batwara neza kandi bakanywanisha abantu bose twebwe rero kandi murabizi umukuru w'igihugu niwe yavuze ati ku gihe cy'abami hariho ama industry twaracura imiho cura amasuka n'ibindi njyewe nemera neza nuko ivyo by'ubukoroni bitari kuba hakaba icyo ni ukwita cooperation abazungu bakagira cooperation bwo nabo bashaka inyungu abo jewe nemeza neza yuko abarundi bari gushika kure
mu
jambo rimwe naho bari kumara naho ahubwo naho batari kuza tukagira kimwe ya cooperation ganyaganya cyari kugenda neza mugabo abarundi n'ubu jewe nifuza yuko twova mu byo bimbye kuma turondera ibibazo dufite tubigere ku bandi ahubwo tuduke twese twiteze imbere kubona ababyeyi hari bihugu byinshi byabishoboye cyane cyane byo muri Aziya
Eric Seyimana na mimi mungicho mbuzi chana chana kuri yuzo vijashikirishwe nuniwani Abdul Hamid Nyandwi ya vijashikiri yuzo vitatu na ni yuzo kumu kizibu ego ya abaje niba hari hageze ko icyo bihugu byikukira aravuga n'ikibazo cy'ubutunzi ari bihugu gushwa ubigisegereza akavuga kandi n'abategetsi bakomirana duga kwijana mu mukanya gatoyi umuntu umwe ndabona akanya kihuta
murakoze cyane kuri icyo cyo kuvuga ko igihugu cyari bwagere ko cyikukira ibihugu bitakoronijwe araraba nka Ethiopia arabe urugerigeze ko arabe n'ibindi bihugu bitashoboye kuja mu bukoroni arabe aho bigeze no kuvuga ko kudukoroniza badusubije inyuma ahubwo kubona baragize baradukoronije hanyuma bakabandanya badukoroniza nico novuga ko cyari kibazo gikomeye kuko nido byatumye igihugu kitabandanya gitera imbere kuko bagumye bashyira inzego zidakomeye zishobora guhagararira Abarundi hanyuma kijyanye nacyo no kuvuga ati byokorwa ni iki ku butunzi navuga ko uno munsi byokorwa ari gushyiraho inzego bakaziha ubwigenge umuntu bamuhaye amabanga bakamureka agakora ibikorwa byiwe hanyuma agatanga raporo bakamukurikirana gusa kugira ngo ibikorwa ashobore kubikora atekanye hanyuma kandi umuntu wese agakora icyo afite gukora kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere umuntu akamenya ko ariko akorera Abarundi ntibamushyire mu mabanga ngo ace yumva ko ari amabanga ya famiye cyangwa ari amabanga y'uwamusizeho nawe nyine akamenya ko umuntu amaze kuzezwa amabanga aca ubundi muntu no kuvuga ko aca adasubira kuba uw'intara adashobora kuba uw'umugambwe adashobora gusubira kandi kuba uw'agatumba ariko akumviriza Abarundi n'Abarundikazi bose
tumwibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na ni ukuri Chartier la Jackson Gatabo muraho murakomeye
alo
Alo, murakomeye, muratwumva?
Yego ndabumva ndakomeye.
Muri hehe?
Namwe murakomeye.
Turaho muri hehe?
Turi i Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatabo.
Nziza cyane rwose ikibazo cy'imvuyo mu kanya gato.
Ai, ikibazo nari mfise. Nagomba kubaza abo batumire. None habuziki kugira ngo ibihugu bya Afrika bije hamwe kugira ngo bishinge leta imwe kugira ngo izinjyane usanga ziri muri politike zihere kugira n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere kandi tuzi yuko twikukiye
murakoze ni ukuri Chartier Jackson Gatabo ku cyo kibazo Gabriel Dufiri tuga ku ijambo mu kanya gato
ego munagomba bwa mbere banze shimire Eric ibaheje gushikira turabihurije ko ntacyo bavuga ko no kuri ni ibintu byiza leta igomba kumva yuko igomba gushiraho inzego zikora hanyuma badakoze nabi bakaba bizofrodera havaho kubasusurutsa bakabasusurutsa bakabarungika muhira kuko nibo bantu batwicira igihugu abo bantu barondera kurya ibyo batabiri yakuya hanyuma nishe kuri ikibazo cy'umunywanyi ahejeje gushikiriza nibaza yuko ibyo biri muri byangora n'iburongozi navuga ibihugu byinshi bya Afrika abantu benshi bafite ikibazo cy'uburongozi Afrika ibihugu bimwe biramaze kubirengera mbwabo n'ibike cyane tukifuza yuko nk'uko abivuze Afrika murandabiraba iyo bakoranye bagiye ibihugu byose bya Afrika bigiye mu Buyapani bigiye muri Amerika bigiye muri Turiki bigiye mu Burusiya ukamengo turabana baguma bafatwa mu kwaha n'umuntu wese yakeye imbere ibyo bintu tabyikuye mu mutwe ngo twumve yuko mba kwiteza imbere twebwe nyene hanyuma dufashanye n'ibindi bihugu tuzoguma turabasenzi ibyo bintu abantu batwara jewe bivuze n'umuzogoma ndabivuga iki cyumvira cyo n'icyumvira gihambaye cyane n'ibyo arabazokirwanya kubera bagomba bagomba barondera ubutunzi bwacu mugabo ico nemera nuko tuzoshobora gutembera ruko tubonye abantu babasuma batwara muri Afrika abo bantu badabanje gushirwa kure mugenzi bazo bizoshoboke nuko abayene gihugu b'abanyafrika bazokumva kwirwara cyabo kuko abantu batwara muri Afrika bigira utumana umego utumana two kuyisa ibyo bintu rero byuko bigira utumana two kuyisa n'imiryango yabo bagashobareka abanyagihugu bakaba mu bukene butagira izina niyo bwanatse cyane mugaba abanyagihugu ni bacu bwenge hanyuma tukarunka n'abarongozi bafite imbono ya kure y'imyaka 50 myaka ijana ndabwije ko bizobishobora mugabo ingingo yuko bihugu bya Afrika byoja hamwe bigagira leta zunze ubumwe za Afrika izo tuba dushika kure cyane
mugabo ibyo biragoye
biragoye mugabo bizoshoboka ndabyeze
yego namwe rikanze imana ku kibazo cy'imvuyo cyashikijwe na ni kuri Chartier de Jackson Gatau duga ku ijambo mukanya gato umuntu umwe
Hello.
Duga ku ijambo cy'imvuyo cyashikijwe na Jackson Gatau cyuko Afrika yari kwe kuja hamwe ikagira leta imwe ikafaranga rimwe duga ku ijambo
murakoze cyane ibyo uno munsi sinibaza ko byokunda kubera ko kugira ibyo bishobore gukunda ko Afrika ishobora kuja hamwe ikagira ifaranga rimwe ikagira leta imwe ibyo bisaba ibintu birebire bisaba ko daboro ibihugu biba byamaze kwiyunga mu bihugu bikabwira ibihugu bikomeye biri stable kuko ubu muri Afrika aracyari huko umuntu wese ashobora kumva ko ari perezida kumva anezerewe akumva ko ata muntu wundi ashobora kuja hejuru yiwe ngo amuhe impanuro cyangwa agire icyo afata ku bwigenge bw'igihugu cyiwe cyangwa iki ibyo bisaba ko tuba tugeze kuri demokarasi yo ku rwego rwo hejuru aho ushobora kwemera ko icyumviro cy'uwundi ushobora kumva ko kuja imbere nubwo kitaba gihwanye n'iki wawe
yego be mu gusozera mushike na Gabriel Rufyiri mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imvubu zimwe zimwe zatumye ibihugu byinshi bikimuzira amajambere bidatera imbere nk'uko byateza gutera imbere mwavuze ikibazo cy'umutekano muke imyaka cumi irahera mu Burundi hakaba ibiza nk'uko mwabyise akamumotera abanyagihugu kuko kenshi na kenshi ibyo biza si nka bya biza bitewe n'ibintu umuntu adashobora guhagarika n'ibiza byategwa n'abantu nyine akamumotera abanyagihugu n'akamumotera abategetsi n'akahe mufise umunota umwe gusa
akamunotera abanyagihugu ubwa mbere nuko batoza kujyana nyabahururu abanyepolitiki barakababwira ibintu babanze biyumvire kabiri kuko na twasanze abanyepolitiki b'abanyafurika benshi n'abasukanyi ibyo babimenye abanyagihugu babyumve biyumvire kabiri imbere y'uko nk'umuntu akubwira ngo uze gutema mugenzi wawe ukaza kumutema uyu muntu wumva ko yarapfuye ahagaze nibiyumvire kabiri bagira ikintu cyita mu gifaransa prise de conscience ibyo bintu rero nibaza kuri perezida bikadufasha ibyo nubwira abanyepolitike cyane cyane ababa ariko baratwara bamenye yuko histoire ela ni ukuvuga ibihe birahari kugira ngo bizobacire urubanza baze barakora ibintu biyumvira ineza ya benshi kuko abantu benshi bakora ibintu biyumvira ineza zabo inda zabo abana babo imiryango yabo ibyo bintu rero ntibibereye umurongozi nibaza yuko bugerageza kuzabarashyira ineza imbere ineza ya benshi
reka duhe n'ijambo
abanyepolitiki
Eric Nsengimana nawe nyine aragira icyo yavuze akamutera abanyagihugu reka n'abarongozi nk'uko twabivuze duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
yego akamunotera abanyagihugu nuko bakunda igihugu cyacu bakumva ko ata wundi muntu ashobora kubaka igihugu cyacu atari twebwe nyine umuntu wese akagira akaba akumva ko ari umurundi mu by'ukuri bakagira urukundo gukundikira uburundi icyo nita patriotisme kuko bamaze gukunda igihugu ibikorwa bazogikora bazokumva ko bariko babikora nk'uko babikorera umuryango wabo bavamwo w'amaraso hanyuma icyo noterera mu kubijyanye naho n'indongozi ni uko by'ukuri uno munsi turashima ko hari indongozi nyinshi zishyira ubwenge zashyizwe imbere na cyane cyane urwaruka ruheje amashuri urwaruka rukunda igihugu nibaruhe novuga espace de travail baruhu
mwiseyo ndabona kanya tujanye Eric Sengimana nashaka ndabashimiye cyane rwose kwa nyamatoyi kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe mushika ntare Gabriel Ville kukanyamatoyi kugira ngo muduhe ibyimbo byanyu kubijanye n'ubwigenge turashimiye ingenieur ya dufashe mu ngi ya bwizoma tukadushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye mwese turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwigina insinzi y'ubwigenge mu bihugu muherereyemo mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.